Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya mushikirizwa ikiganiro muri sanga muyumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ikaze neza mwese rero. Igenekerezo rya 8 ntwara nte ni umunsi wibutsa abakenyezi n'abigeme kugira iterambere rigaragara mu bikorwa by'iterambere ryabo n'iterambere ry'igihugu cyabo. Nk'uko bivugwa namwe mu makoperative y'abigeme mu Burundi, iryo terambere ni nkankama kugira ngo bashobore kugira intambwe bigejeje ko. Mbega uko kuja hamwe nk'aba jeune mu bikorwa nk'urudandazwa rw'ibintu n'ibikorwa nk'ama service bigenda gute, bakorana ibihe bikorwa by'iterambere bunguka gute, nivyo tujye kuganira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Kaze mwese muterere ivyumviro n'ibibazo vyerekeye iryo terambere cane cane mu gwaruka rw'abigeme. Nkuko bisanzwe rero murashaka gushikiriza nimero zanyu kuri Facebook yacu, tugashobora kubahamagara mu gaterera. Urubuga rwacu ruri kuri radio yacu VOA. Ikaze neza.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muviza ko aririmbo katwibutse ikiganiro muri sanga ni muri aka kanya. Nizigimana Ani Joannis umwigeme arongoye Cooperative Innovation Plus Plus riharanira iterambere ry'abigeme biciye mu buhinga mvabwenge no kuvuga production artistique, amenyesha ko igenekerezo rya 8 ntwara nte umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ari akaryo ku bigeme n'abakenyezi kunezererwa intambwe bageze ko mu iterambere ryabo, rikaba kandi akaryo ko gutunganya intambwe bifuza kuzoba bashitse ko mu mwaka ukurikira. Iyo koperative irongoye na Joannis igizwe n'abigeme barenga kuri 30 bakorera mu gisagara cha Bujumbura. Bavuga ko impano bafise zibashoboza kwinjiza amahera atari make biciye mu guhingura ibintu bitandukanye, bakabidandaza baranatumigwa mu mahayanisha gurisha ama ni kuvuga ama exposition aho baba bafise ibintu bikoreye harimo amasakoshi, ibirato, amahereni, amatapi n'ibindi byinshi byongeye ku bintu bahingura hamwe. Bararonka kandi uburyo butari buke mu manza batunganya, ni kuvuga service de cérémonie. Mu kiganiro rero muri sanga muri aka kanya, aho tuko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe agateka k'abakenyezi n'abigeme, twatumiye Mademoiselle Nizigimana Ani Joannis arongoye Cooperative Innovation Plus Plus, tuyagire vyinshi ku bikorwa barangura vyo kwiteza imbere. Twatumiye kandi Nishimwe Lirette umwe mu bigeme bagize iyo koperative, atubwire zimwe mu nyungu zirimwo mu kuja hamwe nk'aba jeune nk'ugwaruka mu kwiteza imbere. Reka tutarinze kurandira rero twakira abatumire bacu. Nizigimana Ani Joannis, ikaze neza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane ko twakira, turaryohewe no kuba turi hano. Twagize iciyumviro, nagize iciyumviro hari mu 2022 aho niyumviye yuko impano zose mfite no zikoresha nabo twari turi kumwe bagakoresha impano zabo bari bafise kuko umwe yatanguye akora iziwe munyuma tumaze kuja hamwe turabibona yuko twashobora kugira iterambere kandi twoshika kure tukaninjiza uburyo twigisha nije twese hamwe tugakurira tukarondera iterambere twese hamwe
ego ni byiza cyane rwose murakoze reka kandi twakire na mugenzi wawe Nishimwe Lirette ikaze neza Lirette
murakoze cyane kunyakira mu kiganiro ego nanjye ndimo mubagije innovation please please tukaba turi abakobwa bakorera hamwe mu bijyanye n'ubugeni n'ibindi kugira ngo bashobore kwiteza imbere murakoze cyane kutwakira
murakoze namwe ndumva ko Lirette akanya mufise gake muza gukenera kubandanya muja ku ishure canke mu bindi bikorwa mufise ariko turashima kanya gake tuzoba turi kumwe kumbure n'abanywanyi baraza kuronka kanya gato kuko kubaza ikibazo mbere yuko dutandukanye ariko reka nsubire kuri Joannice arongoye ikoperative yanyu ningene mwatanguye duheraho Joannice nigiki cabatumye muvuga mutireka tuje hamwe reka dukorane tuje hamwe mugwi dukorane byagenze gute
ambere twiyumvira iterambere nkuko tumaze kubibona ni benshi badukurira twabona bahezeze amashuri yabo tukabona mugabo bayahezeze ntibateye baronka akazi kandi tukavuga ati tuzotegerezwa kubaho gutyo tuca turiyumvira ariko natwe twokora akantu gatonya tukira abanyeshuri tukaba turinjiza amahera kuko twanabona ibyo dukenera byinshi tubigoza ababyeyi cyane tudafite satisfaction personnel munyuma turavuga tuti reka twese twigishanye hama turondere iterambere twinjize n'amafaranga dukoresheje ibyo dukora aho niho hatubiriye cyane cyane nshiyumvira kubona yuko abandi baheze ntibatere baronka akazi mugabo kandi yuko natwe tukira abanyeshuri hari amahera dukenera mugabo tugashobora kuguma tukora ababyeyi turiyumvira ati tukira hanyene dutangure dukore hanongera ngo iterambere bizoza biza nanjye
rero mwariyumviriye ati reka tuje hamwe dukorane nibyo koko kenshi canke rimwe na rimwe usanga abajone ico ciyumviro barakigira bati reka tuje hamwe dukorane mukora hamwe gute neza na neza iyo mugiye hamwe muvuga muti reka dukore gute nizihe mpano mufise muvuga ati reka tuzishire hamwe dushobore gukora ikintu runaka
impano ahanini ziba ziri mu bakobwa ziratandukanye muri twebwe abagize innovation plus harimo abazi kujisha hamwe abazi gushona harimo abazi kugira ico bita na design donc kwiyumvira igicapo c'ikintu tuza gukora harimo ababa bazi kugenda kudandaza ico bita marketing abandi baba bazi kugira publicité donc publicité ya ku ma réseaux sociaux publicité kuri Facebook Instagram Twitter no kuza barafotora amafoto meza bakabyerekana harimo nico cyo kudandaza makurya mwarimu abije kugenda mu ma exposition haba harimo n'abandi bagenda gukora ama exposition sinibyo gusa mu bikorwa byose twamatubona yuko hakenerwa kuba ufite ubwenge cyo bita connaissance intellectuelle icyo cyose turagikorera kuko mu bakobwa bagize innovation mu bigeme bagize innovation plus plus harimo abagenda bagiye kwiga cyane cyane inyigisho no bwazo gukoresha ubwenge
hama Lirette nawe wavuze ati reka nifatanye nawe abigeme ndabona ibyo bariko barakora ni byiza reka nanje nje muri bo wewe waje wipfuza kurangura iki canke waje ufise izihe mpano ushaka guterera byagenze gute
turi abakobwa bafite impano zitandukanye nikuvuga ngo hari umuntu usanga avuga ati genda gukora amahereni cyangwa ati genda ndafite impano yo gukora tapi muri ibyo byo nayo mfite impano yo gushona nkaba ndavuga ati reka njye hamwe n'abandi ndetse twe kuri na dame bizamfasha kumenyekana kandi bizamfasha no kuyungura ubwenge kubera iyo uri umwe biragoye ko uyungura ubwenge urabyumva nawe rero navuga ati reka njye hamwe n'abandi kugira ngo nshobore kunguka byinshi kuko iyo muri bamwe aba menshi iyo muri hamwe murafashanya umwe arushe undi arashobora kumwatuya ugasanga ibintu hakurarira cyane ugasanga biriko biratera imbere muvuga ati rero ni avantage cyane kujya hamwe n'abandi kugira ngo bakungure ubwenge kandi bashobore kugukuza kuko uri umwe biragoye cyane
Rero muraja hamwe muhura kangahe kugira ngo kumbure ivyo mukora ivyo muhingura mushe kubigurishiriza hamwe mushe kwiyumvira ingene muza kubitwara ku isoko rusange muhura kangahe biba bimeze gute uko gukorana
uko gukorana turahura kabiri mu kwezi nkuko twabibabwiye twashagura kabiri mu kwezi hama tukagira repartition de tâches ni kuvuga ngo umwe wese akavuga ati wewe genda ukore ihere ni wewe genda ukore tapi wewe genda ukore ibihama tukagusubira guhura turaba ibyo bintu twakoze nyine byagenze hama tukabona kubishyira kuri marche kubishyira kuri marche rero ni kuvuga ngo turashobora gupartaja mu bagenzi tugashyira ku matakisi bakabibona rimwe na rimwe yahabaye ihayanishaguriza tukabitwara abantu bakabibona kugira ngo bashobore kudushorera ego
ego birumvikana hama Joannis ibintu bijanye no kugabura amafaranga hoba harimwo intambanyi zimwe zimwe kuko hari giye kensha abantu bigorana ko bumvikana igiciro c'ibintu pourcentage umwe aronka biba bimeze gute cyane cyane nk'umuyobozi w'abakenye wabigeme batari bake barenga 30
muri twebwe ico kibazo twagikemuye guhera ku ntango dufite ico uko dukora organisation personnelle fenetanye zaye ku mafaranga twebwe twisangije ngira n'abandi barashaka kuba bikoresha mu gato twebwe turavyisangije dukoresha ico bita ma pourcentage no kuvuga ko iminsi yose tuba tuzi ati iki kintu kidandaza ya nayi iki kintu nitwagenda kugikora bazi duhaya nayi umuntu wese rero yadandaje nyakintu canke yarondeye iyo marche akadondera igeso kujya kuza gukorera service yo mu maseremoni acaronka ubwo nyene pourcentage tugira amafaranga wa muntu acaronka pourcentage yiwe kikaba kirakemuzi mugabo si nibyo gusa hari vy'ubusanga abantu bakora bo nyene ubwabo ugasanga jewe ndajisha kubera ko najishije kino kirato hariho pourcentage ndende ndonka itangana n'abandi abandi ntibaca baprofita kuri ico kintu niko nabivuga umugabo baprofita mu gihe ca kintu nakojeze nk'ubujisha bakidandaje hama pourcentage isigaye nica yinjira muri innovation plus plus uko niko dukora umugabo hariho n'ikindi gihe tuba twaronse amafaranga novuga ati n'ubufasha atari byo twadandaje canke twarondeye marche aho niho tugabura twaduje hasi tukagabura neza twaje kuraba ubuyazanye marche cyangwa uyu yakoze gutyo gutyo
ndumva ko mwitunganyije mu buryo bwumvikana buryo butomowe ni byiza cyane reka rero duhindukire ku murongo wa telefone twumve ivyiyumviro canke ibibazo vy'abanywanyi bijwi rya Amerika cyane cyane kuri wewe Lirette akanya ari gake duhere ku munywanyi yitwa Laurent uraho neza amahoro ego turaho turashima Laurent ukaze neza mu kiganiro muri sanga ikibazo canke icyumviro kubigeme batumire buno munsi
wala mukundo wanyu nuko kamwe n'iterora ari mu ntara ya Bururi eje iki yari nyinero nashaka kuvuga
Laurent aga telefone karamugoye ariko twizere ko bamugarura ku murongo kugira ngo ashikirize ikibazo cyo cyangwa icyumviro ego mu kurindira ko Laurent agaruka ku murongo kumbure twoganira kubijanye izo service de ceremonie mariko muravuga twavuze zijanye no kuja gufasha mu manza nizihe manza muja hamwe nk'umugwi muti reka tuje gukora urubanza muba muri bangahe mushobora gutanga service zihe muri urwo rubanza mukinjiza uburyo duhere kuri wewe Joannis
mu manza cyane cyane aho duhera mu gukora turafite partenariat n'abantu bakora ama invitation gusohora tujya dupapuro dutumirira abantu kuza mu rubanza rwawe ndatwebwe ku bwacu ahacu natwe turakora ubukaze kwa mutama akuki amagaba ubu ama emballage de cadeau donc de dukoresha mu kugira ngo batangiremwo impano baba baha ababyeyi canke bahana hagati y'abagize ubugeni turakora ico bita location donc imbutano amakanzu y'abageni amasazi y'abageni ibijanye n'ubugeni bushakoshe babambara izijanye zose no gukota
turabifisa turasigala kibaza kubitoramo hariho nabatamba hariho n'ubutyamva rero mu mamanza
ego nkuko bari babitubwiye muri mwebwe harimo impano nyinshi no kuvuga ko harimo abatamba harimo abashobora guservage harimo abashobora gukora ibikorwa byinshi cyane ni kwa kundi turako turavuga ko kuja hamwe ibikorwa mukabikorera hamwe lirete none uko kuntu iyo muri koze nk'urubanza ni gikiye kintu ubona kiriko kirabungukira cyane muri iki gihe mwifuza gutera mu imbere cyane 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 muri uko gutanga ama service ibikorwa byanyu muko murakora ego icyo kijanye n'ama service de ceremony nibihe bikogwa ubona nk'aba jeune muri iki gihe muri ko murakora gitera imbere cyane kandi cyunguka uburyo kumbure n'abandi ba jeune bashobora kubona yuko ego koko nanje kindashobora kugikora nihe nibihe bikogwa byinjiza muri iki gihe nk'aba jeune muri ko muratanga ama service
muri cyo kijanye na service de ceremony turakora ibijanye na kuki radi yuko komanda nyinshi akuki gategerezwa kuboneka tugakora amagawa amagawa nayo nyine ategerezwa gutangwa bisigura ngo uri umuntu ayakora na karusho kuri wewe kubera ko abantu baraza kuyakenera hama ku kijyanye naho n'amalocation oui il est vrai ni benshi bagira amalocation y'imputano n'ibindi byinshi ariko nabyo nyine ni byiza nabyo nyine ni byiza kubikora iki kigiza yuko uba ufite clientele ikintu kijyanye na service de ceremony ni ikintu cyiza cyane kubera ko kira ama ceremony ariho kandi azokwamaho bisigura ngo si ikintu kizohava gihera vuba oya ahubwo gusa ni kurondera ama marshe mumaze kuganya marshe abantu bakakumenya usanga ari ikintu kiriko kirakungukira cyane
ati ni ibintu bizokwamaho kandi byunguka ni byiza ego reka nakire ku murongo wa telefone umunyonyi bishwe kujya Amerika Marcel Kazeneza
barakoze cyane ku mikaze kuri radio ishuri rya Amerika n'abatumirwa bacu bose uyu munsi ndabasuhukije ndashaka kubabaza ikibazo uyu munsi mu bihugu byacu bidateye imbere usanga urubyiruko rw'abigeme akenshi na kenshi rukunze guheba amashuri kubera guturuka mu miryango ya ntawe mikora none nkababaza muri iyo business yabo bakora mu rwego rwo kuzamura abandi bagenzi babo bo mu byaro hiryo ku mitumba bibanda kuki ese bakoresha abantu bize gusa ese bari barwa rubyiruko rw'abakobwa rutagize amahirwe kugera mu ishuri kugira ngo rutozwe imirimo kugira ngo nabo bagire uruhare mu iterambere ry'umwigeme iwabo ku mitumba cyangwa se mu midugudu nk'uko ino mu Rwanda tubyita ese bahakazi bakurikije ubumenyi umuntu afite byo kuvuga ngo umuntu yarize cyangwa nize ntabyo barebaho muri rusange babigenza bate mu rwego rwo kugira ngo babe umusemburo w'iterambere aho batuye ikibazo cya kabiri cyo gisa nk'igitekerezo uyu munsi ku isoko mpuzamahanga tubona abagore ba rwiyemezamirimo bakomeye turabona abagore bayoboye imiryango mpuzamahanga aho dushobora kurebera kuri Madame Louise Mushikiwabo ayoboye umuryango mpuzamahanga wa OIF tukareba uyoboye umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi uri mu Nigeria kazi Madame Ekonjo Eyewara n'abandi badamu benshi bahagarariye Loni hirya no hino abo badamu bakobwa bacu babatumirwa uyu munsi bakiri batoya nuhe mugore muri Afrika bafataho nk'icyitegererezo cyabo role model wabo umudamu muri Afrika ninde ku buryo bashobora kuvuga ngo impamvu mufataye icyitegererezo ni iyi ngiyi natwe twifuza kugera kuri ibi dushingiye kuri ibi dufataye icyitegererezo yakoze murakoze neza ibibazo nari mfite
turagushimiye Marcel turagushimiye reka kumbure mpere kuri Lirette ko we akanya kararangiye duhava tuca tumusezera muri aka kanya nyene Lirette mbega duhere kuri ico kibazo ca nyuma ati nuhe mwige nuhe mukenyezi agutera intege urabira ko muri Afrika mu Burundi mu karere uvuga uti uyu nyarashitse kuri ibi nanje ndifuza kuzobishika ko arantera intege ivyumviro vyiwe biratumbere
ego bon niko ngerageje kwishura abagore b'abanyafrika n'abantu bakunda ikintu cyo kwiteza imbere bijyanye n'ikigenegene rero nta uri specific natanga izina specific ngo ntange ngo nuyu
Nisana akunda ndakunda kubaziva kanshi nkabona utuntu bakora utuntu artisanal nkabona uko ari utuntu twiza amatapi canke amahereni nkabona kandi utuntu twiza kandi nkabona bobo bateye imbere kandi abantu babigura cyane rero abo bagore barafashije kunyusiha ndafite ati nanjye genda ashobora kubikora kandi ndashobora kuja hamwe n'abandi kugira ngo ishobore kwiteza imbere ego
hama iyo muri kumurakorana n'umugwi w'abigeme muba muri muva mu mihinga mutandukanye kuko Marcel yavuze ati mbega mukorana nabize gusa mbega umugwi wanyu urafisemwo ubutandukane bwinshi canke muraba jeune baba ibujumbura gusa kandi bize kumbure université kaminuza canke muratandukanye
uko turi muri innovation plus plus turi abigeme gusa turi abigeme hama mu kugira ngo dushagure abo dushobora gukorana icya mbere ntitwavuga ngo turashimikira cyane ku mashuri turashimikira cyane ku cyo umuntu ashoboye ku mpano umuntu afite kandi uwize arashobora kugira impano nk'uko uwutize nawe nyine ashobora kugira impano rero innovation plus plus ufite impano ntibizinda gusaba yuko waba warize amashuri ngo kaminuza cyangwa secondaire wowe uratubwira ati genda afite iyi mpano ushaka kwinjira muri innovation plus plus kugira dufashanye turagufasha kandi ni nk'uko wize naho nyine udafite impano ukavuga ati njyewe ndakunda innovation plus plus nkeneye dufashanye kwiga naho nyine turakwakira tukakwigisha bimwe mu byo dukora hama ukifatikanye natwe urumva rero amashuri si ikibazo kuri innovation plus plus niyo mpano niko gushaka gutera imbere mu bisanzwe muri innovation plus plus dushyira imbere ko umwigeme wese ashobora kwiteza imbere kandi akaba independent
ego tugusezera akajambo ka nyuma impanuro ubufise kubigeme bagenzi bawe cyane cyane muri iki gihe tuko turahimbaza umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi n'izihe mpanuro wipfuza yuko abigeme bagenzi bawe n'abandi bandi batari muri innovation plus plus wipfuza ko bamenya wipfuza ko batahura muri ibi bihe
Nimanuro nohereza abandi bigeme bose nuko nababwira ati burya bigeme barashoboye ugiye kuraba umwigeme ntaburi kintu abazi gukora kandi abashoboye gusa abigeme turakunda kwicengera cyangwa kwishyira hasi umwenga ntacyo dushoboye cyangwa tugatinya rero ndabatera intege uwo wese abona ko afite ikintu ashoboye yiteza imbere gishobora kumwungukira kikamwinjiriza aze hamwe n'abandi ashobore kwiteza imbere kandi ntatinye ntatinye kujya mu makoperative ni byiza urahungukira byinshi kandi biragufasha nawe biragufasha ni byiza kujya hamwe n'abandi bigeme muri ko muradukurikirana ni byiza kujya hamwe n'abandi kugira ngo mushobore kwiteza imbere kandi umuvuko wanyu nk'uko umukuru w'igihugu atahamagarira ushobore kuronka icyubahiro ni byiza ko umukobwa umwanya wose agomba kwegerereza amahera aguma asaba ariko ni byiza ko nawe agira ikizibizi ego muri kino gihe cyane ni tugezemo ubuzima buradinze bisigura ngo umukobwa wese ategerezwa kuva hasi agakora apana kuguma areza amaboko ngo arinde ikintu kizokwinjira nico no hamagarira bigeme bose ko baradukurikirana kuri uno mwanya murakoze
uyo yari Lirette Nishimwe umwe mu bigeme bari muri cooperative innovation plus plus y'Ubujumbura mu Burundi yagiye hamwe n'abandi kugira ngo yiteze imbere nubwo akiri mu ishure akiri kariga akiri kararondera ubumenyi ariko yaragiye hamwe n'abandi mu buryo bwo kwiteza imbere urakoze cyane Nishimwe Lirette
murakoze namwe kutwakira
yego Ego tubandanye ikiganiro muri isanga turi kumwe kandi nkuko mubizi turi kumwe kandi na Nizigiye Imana Ani Joannis ni umwigeme arongoye iyi cooperative turiko turaganira nayo Innovation Plus Plus riharanira iterambere ry'abigeme biciye mu buhinga butandukanye uhinga bitamva bwenge no kuvuga production artistique basanzwe bakorana n'ibindi bikorwa byinshi nkabigeme kugira ngo biteze imbere ni muri iki gihe rero tuko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme w'umukenyezi ku isi rero tuko turaganira nabo mu byo bariko barakora mu kwiteza imbere reka rero duhindukire tubandanye ku murongo wa telefone y'abanyabijwi rya Amerika turafise Shimi Keza n'abantihenze izina ryawe kaze mu kiganiro muri sanga Shimi Keza
Hello
Amahoro
Shimi Mukiza
Mbwenga bugi vyuma ni bambizi na jawenye.
Shimnyo Mukiza Evode.
Shimnyo Mukiza Evode. Muradu tunga.
Murawo neza.
Turaho, turashima namu.
Kristo Yesu akuzwe.
None gashimwe Mukiza ikiganiro mwisanga umvise abo tuko turaganira nabo nabigeme bari kurageza kwiteza imbere hari impanuro bo bafite canke icyumviro ikibazo
Murakoze cyane kwishimye Mukiza Evode ni bukareka muhanga mu ntara ya Majepfo ni byiza cyane rwose bitewe n'abigeme cyangwa se abategarugori mu Kinyarwanda niko twavuga aho bageze mu iterambere ry'igihugu cyangwa se by'ibihugu cyangwa n'akarere kacu kageze Afrika bitewe n'uko imbere bari bameze nta jambo bari bafite bari bazika imirimo yose ari y'abagabo bagira imbere y'abagabo bagapfukama rimwe na rimwe bagatega amaboko abafasha babo cyangwa se basaza babo cyangwa se ababyeyi babo ariko twishimiye ko kugeza ubu ngubu urubyiruko rw'abari n'abategarugori hari aho bamaze kugera nabo bakagera bagafata umwanzuro wo kuvana amaboko mu mufuka ndetse bagafata n'imishinga ikomakomeye natwe abagabo cyangwa se abasore tuboneraho ariko si ikibazo nabaza nkavuga ni basaza banyu igihugu ibyo mukora kibi hagaciro hari ubufasha babaha hari inama mutanga hari inama babaha cyangwa se hari urundi rubyiruko cyane cyane rw'abigeme inkumi n'abakobwa baba mu byaro batabashije kwiga batabashije kugira information kuri ubwo bushobozi wenda wowe wagize amahirwe yo kugira ku burezi urahura n'abayobozi n'ibiki byose abo bandi mubateganyiriza iki ese ubuyobozi iyo muhuye mukagezaho ibitekerezo ubona babyitaba cyane bakaba amahugurwa cyangwa se bakaba motiva nicyo kibazo nari mfite kugira ngo mutere imbere
ni ibibazo byinshi ariko ndagerageza kubicagagura kugira ngo Joannice abikwishire neza urakoze cyane
yego
Joannice arabajije kimwe cya mbere mu byo yabajije ati himbega mu kibano basaza banyu ababyeyi banyu shanke abo muri kumwe mu kibano ivyo mukora barabiha gaciro baba inama izihe mu kubatera intege mu kubafasha mu byo muri ko murakora
Icyambere nyuma nabwira abigeme ariko baradukurikirana cyane abigeme badakunda gukora cyane cyane nk'abahanura gukoresha impano bafite abantu benshi turatinya gukora kuko twumva ngo ntaco dushoboye ntaco tuzi mugabo zembanze kubona yuko abigeme benshi n'ufise ico bita talankashe amaze guseruka akaja kumwe n'abandi janye akaba inspire ku bandi bantu arahe bakabona ati jewe nshoboye ikiniki nibaza ko arahacu kugerageza iyo niyo numvume ngo niyo ntererano ya mbere canke novuga ati iciyumviro ca mbere kinzamwe iyo ndiko ndiyumvira gutera akamu ku bandi bakobwa
yavuze ati aravuze ati mbega none mu kibano basaza banyu canke bavyeyi banyu bapapa banyu barabatera intege mu byo muri kumurakora nk'abigeme mu bikorwa byanyu
ego nico nagira nshike ko abo mu kibano cyacu aho turi barashigikira cyane ibikorwa byacu ni kuri barabikunda barabishima mugabo haracabura kakantu ko kwishimira ikintu kinovuga ati ikintu gikozwe n'abarundi kazi cyangwa gikozwe ngaha mu Burundi mu kibano benshi baraza bakaraba nk'amashakoshi izo dukora bakavuga yo ni byiza bimeze neza mugabo hageze aho gushorerana n'ico kintu kiba kigoye mugabo nk'abo tuvukana canke ababanyi baradutera intege by'ukuri baradushigikira umubonye urabona ko ibintu yabikunze mbere tuhora tugira n'imana tukaronka nka bamwe batubwira ati kike kintu nubwo mugikora uko murakigenza ukunuku muramerio hagukya murahindura ukunuku ugasanga hariho n'abagiye baranadufasha mbere bakanadu konekta ku bantu bodufasha cyangwa ku bantu bumva yuko bodushorera gutyo atuka nabo nyine baradufashije mu kibano haradufashije cyane gose kandi sinovuga ngo hariho udutunga gatoke ngo bajye bari muri ibi n'ibi oya barabishima
Hamwe yabajije cerekeye abandi bigeme bagenzi banyu mbega murakora ibikorwa turumva ko mwishira hamwe ryanyu mukore ibikorwa byo gutera intege abandi kubigisha kwiteza imbere nabo nyene ibyo bikorwa bimeze gute byo gutera intege abandi basanzwe badafise izo mpano kugira ngo mubigishe nabo nyene bagere ku rugero muri ko nabo nyene baje bigisha abandi
kuri cyerekeye kwigishanya n'abandi icyambere cyo ubwacu na twebwe twatanguye turi umunani gusa ubu tugeze kuri 33 aho novuga ati naranditeye intambwe turashika aho twakira abandi benshi kandi abo turi kumwe ubu unye nabonyene baramaze kugira ico biyeze kuri twebwe twatanguye nga nabonyene barafise aho bishikanije mugabo si abari muri innovation plus plus gusa oyaye ubu ndamaze kuronka abigeme benshi bambwira ati ndashaka kuza muri zirimo nkababwira ati ntibikunda kuko nituguma twakira uko umuntu aje mugabo nkabaha ubumenyi nkababwiragira ukunuku benshi bakaza kutubaza ati mbega twabigenza gute nkababwira ati bigenza uku sanki nkavuga ati vugana naka niwabimenyereye arashobora kukwigisha ikindi tuhora dutegura novuga ama sensibilisation aho dushobora kwakira n'abandi benshi atari twebwe gusa kandi tugatumirira n'abandi kuza cyane gose n'ikindi cyo kwigisanya turifuza yuko muri uno mwaka twogira no icyo twakwita ama formation ruguru hagati mu gihugu kuko icyo tumaze kubona abakobwa bari nk'abigeme bari mu gisagara benshi barashikirwa n'icyo twita information barashikirwa n'ubumenyi ariko abari ruguru usanga kenshi bafite impano mugabo ntibazikoresha rero muri innovation plus turagomba kuhashika kubashikira kugira ngo nabo dukangurire za mpano zabo zibinyegezemo mugabo n'abasanzwe bazi gukora novuga tuba motive kugira determination mu buzima bashikira ico bashaka bashikire aho natwe tugeze bashobore kudandaza bakoresheje bijya bita ko ari ibintu bisanzwe cyane cyane bikunda kwitwa kwa amapasto mugabo byo byo babigire ubuzi bwabo bwa minsi yose
yabazije kandi icyerekeye gukorana n'ubuyobozi leta inzego mukorana gute kumbure murazegera babafashe mu bintu bimwe bimwe cyane nabo nyine baba batumira mu bintu bimwe bimwe babona byo ba ari ibintu bifasha guteza imbere umwigeme mu gihugu mukorana gute
kuri ico kibazo turamaze kwegera ijya banke y'abajene ijya bita bije uneho hari konte yacu kandi turamaze kuganira nabo ku bijyanye n'ingurane batubwiye kuri cyo onye kimeze neza ikindi gihari ku mugambi w'igihugu witwa payeze ntitunagirirwe amahirwe ngo dutogwe mu ma farumasi canke mu bintu bahora baorganiza byo gufasha abanyagwaruka ariko turizeye yuko ku migambi dufise natwe tuzokera tugashikirwa ikindi navuga ati ku rwego rw'igihugu duhora duparticipa mu ma exposition icyo ni ikintu dushima cyane rwose kuko aho tugira visibilite atana ngaha mu Burundi gusa ahubwo no mu bindi bihugu kuko nubwo dukunda kuvuga ngo haba hari ibihugu byo muri EAC hariho n'ibindi n'abandi benegihugu b'ibindi bihugu bahora baza kandi bakabona innovation plus icyo ni ikintu dushima cyane rwose kuko hahora haba n'ayandi ma exposition atari yo ku rwego rw'akarere ahubwo ugasanga ni ku rwego rwo ngaha mu gihugu ugasanga twagiyemo kandi kenshi baratumenya bakanaduterefona bakatubwira ati muraza ahanaha hariho ibiganiro umukuru w'igihugu ahora atunganya na byo nyine turabyitabirira kandi tuhiga byinshi mbere turanagira icyo bita visibilite twebwe nka innovation plus plus
Murakoze cyane uyu mwumva ni Nizigimana ni Joannis umwige marongo e cooperative innovation plus plus mu Burundi cooperative yihaye gutera intege no gufasha umwigeme umurundi kazi mwiterambere reka dufate rero akanya tumira mate turagaruka mu kiganiro muri sanga
bigira hirya ariko mata n'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ndiwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi bimuhumuruka mana Shofe, wenda una shakuru wachi rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Ndiyo bugo.
Gwiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yaje yibesha kuwundi. Yapa pa pa pa. Shofe, twigende. Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Agrola.
Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'umunsi cyo turashimika cyane cyane ku munsi impuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi aho turiko turaganira n'abigeme mu Burundi ishira hamwe cooperative na ko innovation plus plus rero nkuko mubizi genekerezo rya munane ntwara nte no munsi wibutsa abakenyezi n'abigeme kugira iterambere ligaragara rero muri cooperative bavuga ati ibikorwa by'iterambere ryabo n'iterambere ry'igihugu barabishira imbere cyane mbega rero tukabaza duti uko kuja hamwe nk'aba jeune ugaruka gwa bigeme babikora gute neza na neza kugira ngo kumbure abandi bumve ibikorwa barimo bashobore kwifatanya nabo canke gukora nkabo cyo turaganira na Nizigimana Ani Joannis akabarongoye iyo cooperative innovation plus plus ku murongo wa telefone twabandanyije twakira abanyanyi bishwe rya Amerika ariko kandi no ku rubuga rwacu rwa Facebook haba hariho abashikiriza ibibazo n'ivyumviro Joannis ndabona umwe yitwa Yves Bizimana avuze ati bakomerezaho ariko bibuke kubaha abanega babo no kuvuga iki kibazo canke iki cyumviro cha Yves akenshi iyo turiko turaganira n'abakenyezi n'abigeme abagabo canke abahungu barakunze kuvuga bati akenshi iyo umwigeme canke umugore aronsa amafaranga menshi yatangiye gutera imbere usanga atanguye gusuzugura umugabo ico kintu nico kumbure mbona Yves ashobora kuba ari karahera ko ati nimwatera imbere muzoca muta mico mutakaranga iyo mwumvise ibibazo nk'ivyo canke ivyumviro nk'ivyo muvyishura mute mubivuga kwiki Joannis
kugaze nibaza ko ibikunda kuvugwa ari byo kuri nawavuga ngo iterambere gusa ry'umwigeme canke ry'umukenyezi gusa agashira inyuma cyane rwose n'abagabo kuko nibaza yuko ngahafi icyo twese dukeneraniye ariko nk'uko tumaze kubibona kenshi biramaze gushika yuko usanga novuga ati abagabo canke abasore bagirirwa ama avantage kurusha abigeme canke abakenyezi binakunda no gushika yuko usanga mu rugo canke hagati ya babiri bavukana n'umuhungu n'umukobwa umuhungu ariwe atanguye kuronka amashansi hakiri kare atanguye kumenya kwiyungunganya hakiri kare agapamba na vy'ukuri mugaba karonka ariko abikenyezi n'abigeme kenshi ntitwihutira cyane rwose kurondera tuguma tuzatibizoza rero kubwanze novuga yuko nta gusigana kuri mwo mugabo cyane cyane abigeme natwe cyangwa abakenyezi natwe harageze yuko duhaguruka byo kuri tukagwanira ubuzima bwacu natwe tukarondera ubwacu kandi tukarondera ukunywe two kwinjiza ico dusigarana mu ngo zacu
ego nziza cyane reka rero duhindukire ku murongo wa telefone naho nyine turafise umuntu wanyi Norbert amahoro neza ngaho mu Rwanda
muraho neza
turaho turashima namwe
ni mu karere ka Rurindo umurenge wa Buyoga tubanze dushimire ababyeyi kandi ababyeyi bubahwe kandi turashigikira mu byo bakora byose abagabo tubabaye hafi ego ubwo rero ariko mwibaza nise ni zembogamizi baba ari guhura nazo za buri mwanya ese nuko wenda baba bajya mu makoperative abagabo babo ntago bashobora bamwe kubabuza ese ni zihe nama babagira cyangwa se ni gute babasha wenda kuba baganiriza abafasha babo cyangwa se ni gute bakangurira igitsina gore wenda ku buryo cyakwiteza imbere ubijanye n'amakoperative ndumva nagiye muri byinshi ariko nuko abagabo tugomba gushyigikira igitsina gore nacyo kikajya imbere kikiteza imbere.
Urakoze cyane Norbert. Norbert haba kubaho ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Ego Joannis, murumvise Norbert avuga ati ntambanye n'izihe muhura nazo mbega abo bagabo bari bonza ntambanye, we yavuze ati bakwiye gushigikira umwigeme w'umukenyezi, mbega intambanye zimwe zimwe mufise n'izi.
Twebwe sinibaza yuko turamaze antuka jewe ntibirigira binshikira mugabo turafise muri twebwe abo twahora dukorana. Umukobwa twari turi kumwe yaragize ubugeni, amaze kugira ubugeni aragenda. Ubwo nk'ubu amaze gukurikira umugabo ntiyasubiye gukora na gato, ntiyasubiye kubandanya, kandi novuga gutyo yabaye esheke kuri twebwe kuko twaciye dusubira inyuma yarashona. Amaze kugenda kugira amahayazi ntivyigeze bikunda yuko asubira abandanya ashona, ya creativite ya apport yaragira ntivyakunze yuko akibandaye. Ku bwanje nibaza yuko ico ari ikibazo nyamukuru, ikibazo cy'uko abagabo kenshi badushima dufite ikintu dukora tukira baje bafite nubwa kazoza. Mugabo tumaze gushika mu rugo ugaca usanga harabaye ikibazo cy'uko kenshi abagabo bataba bakicishimiye by'umukenyezi akora canke nubwa ati mentalite ituma batumva yuko umukenyezi yoguma arondera. Ariko ku bwanje nk'uko yarabivuze abakenyezi nabo gushigikirwa, umugabo wese yarakwiye gushigikira umukenyezi wiwe mu gikorwa icyo ari cyo cyose abakora kuko kanatsinda. Na mamoda icyiza ni cy'uko umuntu yinjiza amafaranga kandi abicishije mu buryo bwiza, afite Imana akayikoresha bimubera byiza. Abagabo rero bashobora kudushigikira bagashigikira abakenyezi babo, basaza bacu bakadushigikira, abasore barondera inkumi z'imuzimu y'Innovation Plus Plus bakabashigikira, ndabona umengo iterambere ryokomera kurusha. Ego numva umengo niko kamonoterera ku bagabo canke ku basore batwumviriza, bashigikira abo barondera, bashigikira abakenyezi babo, babahe ama ide bikunze, babahe ama financement, ndibaza yuko iterambere rizoshoboka dushigikiwe nabo.
Ni byiza cyane kumbure nk'uko bivuze ashobora kuba yarahuye n'ikindi kibazo turaza kubaza cyane cyane kuri ako karorero utanze kuwo mugenzi wanyu yashoboye kuvamwo mu bikorwa yararimwe. Ariko mbere yaho reka twakire ku murongo wa telefone Muhayimana. Muhayimana turi kumwe? Allo Muhayimana? Muhayimana ndumva nawe nyine aga telefone kamugoye. Ariko tugaruke kuri Joannice, kuri ivyo nyene waruvuze byerekeye uwo mugenzi yoba yarashoboye kuja kubaka hama ibikorwa yarari mu vyugushona birahagarana. Wavuze kandi ndabwiye ku murongo wa telefone. Hayimana turacari kumwe amahoro. Muhayimana, alo Muhayimana, muratwumva? Muhayimana biragoranye gato. Ego nk'uko tubaka turabivuga Joannice, wavuze uti akenshi imisore abagabo barakunda umwigeme umukenyezi akerebutse, yamara ameze kugera mu rugo babona yuko akwiye kwicara ntashake ntarondere nk'uko yahora arondera cyangwa ntakerebuke nk'uko yahora akerebuka, kuko bo babona ko ari bo kumbure bakwiye kumwitaho, bakwiye kuzana amafaranga muhira. Uwo mugenzi waduhaye nk'akarorero yoba yarahevye burundu ivyo yararimwe canke yoba yaragiye mu bindi bikogwa kumbure bimworohera gukora ari nk'umukenyezi mu rugo, yarahagaritse neza na neza?
Oya, yarahagaritse, yaciye abandanya ibindi. Mugabo impamvu nabivuze ni kubera ko ahanini twarabibonye yuko abakobwa benshi acahindura pete uwo turi kumwe yaciye ahindura aja mu kindi, n'ibindi bikorwa bimeze nka novuga ati ni auto-entrepreneurial. Mugabo zamano yari afite zo gushona ntiyabaye akizibandaye, ntiyabandanije ashona. Yama ide yari afise yuko idevelopa yukurondera yugutigita wamenga ahagaze, turabona yuko novuga ati sitera nyuma, sinovuga itera nyuma. Mugabo turabona yuko aho abandi twari kumwe twebwe tugeze siho wewe yabanda nijagenda ya lama tekusubili nyomu muko nakonda wivu gazukuri zama zaba yekenshi aho tubonati nakaya hunze kubera ko nkunda kurondera mugabo bimaze kubase ayo agaca murondera kandi kaziko mu biro agaca anamubwira ati ahubwo bireke zose icara icara nibaza kwico ari kintu cy'ukugwanira kugira ngo nabakenyezi n'abakobwa iyo bamaze kuba kinungo zabo bashobore kubandanya bakora za bindi ndovuga ati byari byaratumye batera imbere
no kuvuga ko kumbure ubwo buhinga mva bwenge production artistique nta gaciro abagabo babiha ntibabona yuko arakazi mu kandi babona yuko kumbure ibindi yerekeye kuja mu biro kwerekana yuko kumbure ufise ibiro vyawe akazi kawe ari byo byonyine bishobora guha iteka canke bishobora kumuha iteka nk'umugabo niko bibona
ego nuko kivuze gushika n'ubu ico sinibaza yuko ushobora gihagaze cyane cyane kuri production artistique y'abakenyezi gusa biracahagaze kuri sector yitwa A ngaha mu Burundi ikintu abantu bose ndi mu buhinga mva bwenge by'ukuri novuga ati ntibaronka agaciro nk'uko bari bakwiriye barinziza amahera menshi cyane nibo bashikira detinya kurusha n'abandi bantu bose mugabo nk'uko tubibona muri mentalite y'u Burundi mu byiyumviro by'abarundi kenshi babona yuko akazi gatanga icyubahiro ni ka kandi wicara mu biro kuva sangati gushika sangati iminsi itanu kuri ndwi niko akazi bakunda guha agaciro mugabo by'ukuri ugiye kuraba abantu bari muri entrepreneuriat abantu bakuri guhinga va bwenge nibo bantu baguwe neza kuko ni wewe wipanga ni wewe wihakazi ni wewe budandaza wadandaza uronka menshi rero ico kino cita gusa kimico ni ku bakobwa gusa cyangwa ku bigeme cyangwa ku bakenyezi oya ni en general ku bantu bose bari mu guhinga va bwenge
hariho kandi kumbure tugerageje kuvugira abo bagabo bashobora kuba bahagarika abakenyezi babo gukora ibikorwa nk'ivyo bitandukanye n'ibyo byo kuja mu biro no kwicara ugakora ugataha ukitaho ibyo mu rugo mbega n'ivyo babisaba umwanya mwinshi cyane ibyo byo kwikorera entrepreneuriat ugasanga umugore yiriwe mu manama atasha tevye umugabo ntavye yakunze cyane cyane nk'amwebwe muri cooperative umwanya bisaba ungana gute kugira ngo mushobore kuza murahura musangira ivyumviro mugire ayo ma exposition ivyo byose usanga bisaba mu mwanya kumbura abagabo bakavuga ati oya weekend ku mugoroba ntugomba kuba uri muri ivyo nico gituma kumbure bavuga bati genda ukore mu biro utahe hageze bihereraho
kuvyo muri innovation plus abandi sinde mbwa muri innovation plus kumva zuko tufise benshi turafise abakira abanyeshuri nibo benshi cyane gose ntitwigeze dushima kugira ibikorwa byafatira umuntu umwanya munini kandi kumva zuko hari abigeme kandi murabona indero ndundi duhamagarira gutaha hakiri kare amagutarira turi yaranza uburyo bwose icyo novuga gute twubahiriza iyo myanya y'ugutaha ko kubahiriza ubwingenge bw'umwe wese ari umunyeshuri cyangwa atari umunyeshuri kandi mu bikorwa dukora nk'uko nari nabivuze ni ukwipanga wewe nyine ni wewe wiha novuga ati wiha intumbero ukihakingira nkore iki n'iki ndiki ndagikora muri uyu mwanya n'uyu n'uyu inshuro zonyine tuba oblige gukora cyane gose kurenza amasaha ni mu gihe tuba turiko twitegurira exposition aho niho usanga umuntu yamaze umwanya munini iyo yamaze ingufu nyinshi azimarira muri icyo gikorwa n'ubwenge bwinshi bufata ubwenge bwinshi ariko ahandi hose turatahura yuko umuntu ategereza kubandanya ubuzima bwiwe atari muri innovation plus gusa tukaba duhamagarira abakobwa bose turi kumwe kubahiriza umwanya kubahiriza igikorwa ari dutegereza gukora bikore ku mwanya kandi bikore neza hama ubandanye ubuzima bwawe abari ku ishuri baje ku ishuri abari mu masaje baje mu masaje abafite ubuzi baje ku buzi hama abandi nabo bakore ego
nk'uko byagenze kuri Lirette yavuze ati ngaza kuyifatanya namwe mu kiganiro ariko umwanya mutonya kubera afise kuja ku ishuri nk'uko bivuze no kwipanga no kwitunganya neza umwanya wawe ukawukoresha neza hariho benshi bariko baratwumviriza, harimo nabigeme, harimo benshi bifuza bati ego ivya cooperative ndumva ko ari vyiza, ndumva ko nshobora kuja hamwe nabandi nkereke nta impano ufise tugakorera hamwe ayo ma cooperative ndubunda bitahuye. None kumbure nka innovation plus plus n'izindi umenyereye ngaho ibujumbura, birasaba amafaranga kuzinjiramwo no gukorana nabandi, bimeze gute kugira ngo umuntu yinjire yiyandikishe avuga ati turi kumwe reka dutangure gukora?
Muri innovation plus plus turafise ukumwe turi organize mugabo reka majambo ge ku bandi bantu bose bashobora kuba bifuza kuja hamwe. Ndukuri ndabahamagarira rwose kuja hamwe ni kintu cyiza, kuko iyo muri hamwe n'abandi mugira novuga mugira ma creativity menshi, habaho uwiyumvira bizanye n'impapuro, hakabaho uwiyumvira bizanye no gukora, hakabaho uwiyumvira bizanye no buryo, hakabaho uwiyumvira n'ibizanye no kumenyekanisha ibyo mukora. Umwe umwe wese usanga afite impano zitandukanye kandi yiyo kipigita bitandukanye n'uwundi, ugaca usanga niho muronkeye gutera imbere. Rero nahamagarira abantu bose kwamba baza hamwe gukorera hamwe n'abandi, mugabo cyane cyane bagakorana n'abantu bafise intumbero imwe, kuko natwebwe zaradushikiriye mu ntango aho twakoranye n'abantu mugahasi ya mezi makenya, turabona ko ni babandi baza gusa kugira yitwe ko arimwo, yitwe ko ari fisiki narimwo, mugabo by'ukuri adahari atabifite ku mutima. Icyo ni ikintu cy'ukuraba cyane rwose cyo gukurikirana ukaraba ati mbega abantu bantu turi kumwe dufite intumbero imwe twifuza bimwe kandi tuzogera hamwe, eske n'abantu do confiance. Hama kandi nk'uko nari mpejeje kubivuga, bagerageze uburyo bamenya ati mbega naka ashoboye iki, naka ashoboye iki, nanjye ashoboye iki, ibi bintu birajanye, reka dushire hamwe tugende hamwe. Hama nko muri innovation plus plus twe turakira abantu, mugabo ntidufa kwakira kuko twanka kwa gusubira inyuma, hari igihe abantu baza bakagusubiza inyuma. Turabanza tukaraba ati mbega uno muntu hari impano yo bafise, mu gihe adafise impano arafise umwanya wo kuza muri bino bintu, mugihe adafise umwanya naho eske arashoboye omwe gukontribua kudandaza kurondera ama marshe. Nkuko nabivuze hari utuntu utudepartement dutandukanye muri innovation plus plus, uwudashoboye gukora igikorwa kanaka akora ikindi gikorwa kanaka, hama twese hamwe tukadogera hamwe. Ego tuza turabakira ku mwaka kumva z'uko tuba twamaze gutegura ibyo tuzokora mu mwaka, ntidushobora kuguma twakira abantu nk'uko nyine bisanzwe. Kumbwa kenshi iyo tugira twakire turabimenyesha ku ma réseaux sociaux yacu, turabyanza kuri Facebook, Instagram, ku ma statut. Abo baba baratubwiye turifuza kwinjiramo turabakontakta ati turiko turakira abashasha, uraza wiyandikishe.
Ego radishwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, turiko turaganira nabigeme bo muri innovation plus plus ishirahamwe cooperative riharanira iterambere ry'umwigeme mu Burundi, kumbure n'ahandi mu karere, kugira ngo twumve neza na neza inyungu ziri mu kuja hamwe mu makoperative nizihe, wunguka gute, ukora ibihe bikogwa. Ni mu kiganiro muri aka kanya radio Ijwi rya Amerika muri Isanga. Reka twongere tumira mate turagaruka.
Irushanwa rya gatatu ry'umukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afrika BAL riraje guhera tariki ya 11 kugeza kuri 21 z'ukwa gatatu i Dakar muri Senegal, nibwo amakipe yo mu itsinda rya Sahara azakina. Azakurikirwa nayo mu itsinda rya Nil azakinira i Cairo muri Misiri guhera tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane kugeza ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu. Amatsiko yanyu azashirira i Kigali ahazabera imikino ya nyuma y'igikombe, ni guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa gatanu. Amakipe 12 ya Afrika azahatana mu mikino 38, ariko ikamba rizegukanwa n'ikipe imwe rukumbi. Mwitegure kuzakurikirana iryo rushanwa rya BAL kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira ni Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga nkuko mwavyumvise abo twari kumwe turiko turaganira na Innovation Plus Plus ni cooperative yabigeme mu Burundi turiko turihweza akamaro ko kuja hamwe nk'ugwaruka cane cane ugwaruka rw'abigeme kwiteza imbere mu bikorwa bitandukanye turi kumwe na Nizigiyimana ani Joannis akaba ariwe arongoye iyo cooperative ni mu gihe turiko turihweza duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi igenekerezo rya munani uwo munsi ni umunsi wejo ku isi yose urahimbazwa no mu karere urahimbazwa. Joannis tuko turaja ku musozo wa kino kiganiro nitwogenda tutavuze kwihimbazwa ry'uyu munsi mpuzamakungu ejo wimirije mbega ibikorwa muri Innovation Plus Plus canke ngahe Bujumbura mwiteze kuzojamwo canke kuzokwitabira nibihe byitfashe gute
mu gihugu cy'u Burundi ubunyane kuri Palais des Arts mu gisagara cya Bujumbura hariko haraba exposition yabaye organisée par coopérative y'abakenyezi artistes et artisans niyo turimwo ni nayo tuzomaramwo inondwi yose gushika ku munsi w'indwi ahanini nico twiteguriye hama ikindi gikorwa twari turimwo cyari cyo gukora ama novuga ibikorwa dusanzwe dukora nyene amasakoshi menshi ibirato byinshi mugabo cane cane tubikorera abavyipfuza bose twagiye co bita promotion twaragabanije ibiciro kugira ngo twese hamwe n'abandi bigeme n'abakenyezi dushobore novuga guserebura uwo munsi neza kandi cane cane twagumye duhamagarira kubashobora kutwegera twagumye duhamagarira abakenyezi n'abakobwa gushima uyu munsi kugira ngo bawibuke mugabo nabatere kurondera iterambere kero uyu munsi nta wari uriho none ubu warabayeho nubeho kugira ngo ubeho gusa ngo abantu bashobore kuryoherwa no kwiyamiza gusa ahubwo barondere kumerita ibyo bariko barakora ku novuga ati kumerita by'ukuri izina ry'abakenyezi maboko igihumbi kandi umunsi ushobore kubibutsa yuko bari hamwe barashoboye twese turi hamwe turashoboye yego
ni byiza cyane Innovation Plus Plus mwoshobora kuba muri ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye nko kuri Instagram na Facebook n'ahandi umuntu yobatora gute arabikorwa byanyu kumbure mwigeme yatwumvise yifuza kumenya byinshi kuri mwebwe muri hehe
ego cyane no bahamagarira gukurikirana na ma page Facebook, Instagram na Twitter aho cyanditse Innovation Plus Plus mu majambo nyene plus plus mu majambo mugabo sinivyo gusa kuba babitsuza kuturondera bashobora kuba bari mu Burundi kugira bashobore kudushorera canke dushobore gukorana barashobora kudurondera ku bakadusanga ku biro byacu aho biri mu Gihosha Bujumbura Gihosha kuri Imondo abita kuri campus pour Christ mugariho n'abashobora kuba bipfuza akanumero barashobora kutwandikira kuri 72 392 645 iyo niyo numero yacu
yisubiremo
ni 72 392 645 72 392 645
uyo yari Nizigiyimana ani Joannis umwigeme yarongoye cooperative mu Burundi Innovation Plus Plus urakoze cyane Joannis ko na wabanye natwe muri kino kiganiro twongere dushimire kandi na Lirette yarari kumwe natwe Lirette nishimwe umwe mu bagenzi bawe ndabashimiye mwese rero namwe materereye ibibazo n'ivyumviro abanywanyi bacu kuri Facebook babandanya baterera babandanya bakurikiranira hafi ikiganiro muri sanga kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabasezera ndabifuriza umunsi mwiza nongera nshimira kandi na Nadia Tahya mfashije kwakira abanywanyi bishuje Amerika ku murongo wa telefone no mu buhinga bw'ivyuma murakoze mwese.